radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi komirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya kuri uyu wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika ashinja Leta y'u Rwanda kumutatisha kamashuka Pegasus.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus ya Kamashu bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba baningiriza.
Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusheshabagina ufungiye mu Rwanda. Abasirikare batatu b'umuryango w'abibumbye wo mu ngabo za MONUSCO n'abasivili barenga 10 baguye mu myigaragambyo ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ivuga kuyongereye ingufu mu kurwanya imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro bihisha mu gihugu. Mu mwaka umwe leta iravuga ko imaze gusenya imitwe 35. Hele kumakuru avunaguye mugezweho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ishyirahamwe OMS yatangaje ko icyaduka cy'umugera w'ibihara by'inguge ari ikibazo gihanze amakungu gikwiriye guhagurukirwa byihutirwa. Gushika ubu ibice 90% by'abantu bapimwe uwo mugera bari hanze y'umugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko icyo kiza gishobora guhagarikwa. Yasiguye ko uburyo bwiza bwo kubikora ari ugufata ingingo zituma abantu batandura iyo ndwara cyangwa ngo bayanduze abandi. Ishyirahamwe OMS riko risaba abantu bashobora kwandura umugera w'ibihara by'inguge kurusha abandi ko bocandagwa. Muri bo harimo abakozi bo mu isata cy'ubuvuzi hamwe n'abagabo bagirana imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo kandi bagira iyo mibonano n'abantu benshi. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko bifata indwi zitari nke inyuma y'uko umuntu aronse urucanco rwa kabiri kugira abe yikingiye neza. Imenyesha ko muri icyo gihe abantu bafata izindi ngingo zo kwikingira imbere y'uko baronka ubwo rucanco rwa kabiri. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko gushika ubu hafi y'ibice 10% by'abanduye umugera w'ibihara by'inguge bagiye mu bitaro. Batanu muri bo ko bamaze kwitaba Imana, bose nabo ku mugabane wa Afrika. Indwara y'ibihara by'inguge ntitaweho bihagije nk'ikibazo kijanye n'amagara y'abantu mu bice byo ku mugabane wa Afrika. Nyamara abantu barwaye iyo ndwara baratangwe kuyibonekeza hanze yayo. Ikibazo kikaba cyatangwe gukomera cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Perezida Macron ariko agendera ibihugu bya Cameroon, Benin na Guinea Bissau kugira akomeze imigenderanire mu byerekeye politiki n'umutekano n'ivyo bihugu byo muri Afrika mu burengero niyo hagati. Ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu vyariyongeye muri Benin hamwe n'ibihugu vya Togo na Cote d'Ivoire biri mu kigobe ca Guinea. Amenyesha ko bazokwagura ibikorwa vyo kurwanya intagondwa gushika mu bihugu biri mu kigobe ca Guinea bihanganye muri iki gihe n'imigwi y'iterabwoba iriko itera ikwiragira kandi igeramira akarere kose. Imigambi mishasha y'Ubufaransa no gufasha ibihugu vyo mu karere ka Sahel gukomeza inguvu za gisirikare ako inteko zo Ubufaransa zishobora kurungikwa mu bihugu bibisavye. Gushika ubu haba Benin na Togo nta na kimwe kirasaba ko inteko zo Ubufaransa zirungikwa ku butaka bwavyo. Yamara ivyo bihugu vyasavye Ubufaransa kubifasha mu bikorwa vy'indege z'ingwano, ivyerekeye iperereza n'ibindi bikoresho vya gisirikare. Umuvugizi w'umugwi Al-Shabab Abdiaziz Abu Musab yatangaje ko uwo murwi ari wakoze ivyo bitero vyombi. Avuga ko muri ivyo bitero bishe umuyobozi w'akarere k'igisagara ca Marka kirimwo nabo bari kumwe. Atangaza ko mu gisagara ca Afgoye bishe abasirikare babiri mu gitero ca bombe bahakoreye. Mu gitero ca mbere amabomba abiri yatezwe mu isoko ry'ibitungwa mu gisagara ca Afgoye mu ntara ya Lowe Shabelle yahitanye abantu bane nk'uko bitangazwa n'igipolisi n'abanyagihugu baho. Ikibombe kimwe caturitse yamara nta bantu cishe canke gukomeretse. Mu nyuma yaho ikibombe kigira kabiri caraturitse cica abasivile bane. Mu gitero gitandukanye ikibombe caturikiye mu gisagara kirimo ikivugo ca Marka cahitanye ubuzima bw'umukuru w'akarere ico gisagara kirimwo. Radio Mukdisho yaho yatangaje ko umutegetsi yishwe mu gitero c'abakora iterabwoba. Ahmed Farah aba mu gisagara cha Marka tangaje ko bajeje umutekano aziriye ikibanza ico gitero cabereyemo umugwi wa Shabab umaze imyaka irenga 10 urondera gukuraho leta kugira ushireho amategeko afatiye ku idini rya Islam.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya kuri uyu wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshinga amategeko ya Amerika Congress. Kandi Kanimba yabwiye abagize iyo komisiyo uburyo leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutatisha kamashu kitwa Pegasus igihe yabagakorana manama n'abategetsi batandukanye barimo aba Amerika, abashishikariza gufunguza umubyeyi we Paul Rusesabagina. Navuganye na Karine Kanimba ntangira mubaza igihe yamenye ko telefone ye kimwe n'iya mubyara we zashyizwemo akamashu.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri. Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus ya Kamashu. Bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza, bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse. Narabemereye bahita basanga barabikora, basanga yuko Pegasus yariri kuri telefoni yanjye. Noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mu cousin Jean Paul nawe bamubirije, nawe bamushiriyemo Pegasus. Kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye. Rero nicyo gihe twarabimenye, ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara. Noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko, kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences.
None niba ibiro bya leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu, ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze, abakubwiye ko utashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda?
Leta y'u Rwanda niyo yashimuse papa wanjye, niyo yamukoreye iyicarubozo, ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko, kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure. Leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye, basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako kamasho, ni adresse email imwe yakoreshejwe kwa tata bandi bantu baba journaliste, aba politicien, aba activiste bose bari relié ku Rwanda. Rero bashoboye gukora vuga yuko ari u Rwanda, leta y'u Rwanda banshyizeho iyo logiciel muri telefoni yanjye.
Wabwiye abagize iyo komisiyo ishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa, kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu. Abo bashinga amateka abo badepite bakiriye bate ukubona ibintu
abo badepite batangaye yukumva ko amafaranga ya yimfashanyo bohereza mu Rwanda urwanda leta y'u Rwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika bakanayakoresha kugira ngo bumvirize abanyamerika kandi byo binyuranye n'amategeko ya Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi abanyamerika eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu.
Mbese magingwa ya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we?
Yego cyane. Nuko mubizi muri genocide papa yarokoye abantu barenga igihumbi na magana abiri kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishoboye bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabishe bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima. Yakomeje kurishwa ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira. Natwe rero ntabwo tuzaperda l'espoir tuzakomeza tumukorere kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe yuko agomba kurekurwa kandi nabo bazakomeza gushyira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa. Ubu ngubu tuzi neza ko papa azataha kandi tuzakomeza gutukore kandi papa azataha.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Leta y'u Rwanda itangaza iki ku byavuzwe na Karine Kanimba? Ijwi ry'Amerika yasabye abavugizi ba Leta y'u Rwanda kugira icyo babivugaho. Turacyategereje ko bahuguka, icyo bazatubwira tuzakibagezaho. Mu Rwanda kuri uyu wa gatatu, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwumvise abatangabuhamya ba nyuma bashinjura Jean Twagira Mungu ku cyaha cya genocide. Abo batangabuhamya babwiye urukiko ko batigeze bamubona mu bitero byisha Abatutsi ku Gikongoro. Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Abatangabuhamya babiri ku ruhande rushinjura bwana Jean Twagira Mungu nibo batambutse imbere y'umucamanza yumva ubuhamya bwabo bwa nyuma bumushinjura. Abatangabuhamya ba none nabo babwiye urukiko ko bari baturanye na Twagira Mungu kandi bamuzi neza. Ku musozo urukiko rwumvise bwana Emmanuel Bugegera bakunze kwita Busimba. Uyu mutangabuhamya yemereye urukiko ko nawe yafungiwe icyaha cya genocide ku gihano cy'imyaka 9 muri gereza. Yavuze ko ari komanda Sebuhura n'uwari suprefe wa Karaba babasanze aho bari bicaye banywa ikigage babasaba kujya gutabara icyanika. Bugegera yasobanuye ko kujya gutabara yari imvugo izimije isobanuye kujya kwica Abatutsi. Yasobanuye ko bageze mu cyanika babategekaga babasabye kwishyira hamwe kugira ngo Abahutu batisanga bicanye hagati yabo aho kwica Abatutsi. Yavuze ko babasabye kwambara imigozi ku ntugu nk'ikimenyetso cyo kugira ngo byorohe gutandukanya Abahutu n'Abatutsi bicwaga. Yavuze ko bageze mu cyanika havugiye urusaku rwa za grenade ku buryo abari bahari bari hafi gupfa amatwi. Mu bitero byose yireza akanabisabira imbabazi, Bugegera avuga ko nta na kimwe yigeze abonamo Twagira Mungu. Yabwiye umucamanza mu magambo ye ko Twagira Mungu atashoboraga gusohoka iwabo mu rugo kuko se yari intare kandi nyina wa Twagira Mungu yari umututsikazi. Yemeje ko iwabo wa Twagira Mungu naho hatewe n'abicaga kuko nyina yari umututsikazi. Umucamanza yashatse kumenya impamvu Bugegera akomeza gushimangira ko Twagira Mungu atashoboraga gusohoka iwabo uboshye ari imbohe. Bugegera yasubije ko igihe cyose yamubonaga iwabo adasohoka. Yabwiye urukiko ko mu gitero cyagabwe ku cyanika cyarimo abari hagati ya 300 na 400. Urukiko kandi rwabajije umutangabuhamya Bugegera icyo ashingiraho yemeza ko nyina wa Twagira Mungu yari umututsikazi. Yasubije ko nawe yari amaze iminsi yumva abaturanyi babivuga kandi amuzi. hari bimwe mu bibazo by'ubushinjacyaha urukiko rwakunze guhagarika. Umucamanza akavuga ko bigamije guha batanga ubuhamya amakuru ataraya ngombwa. Ubushinjacyaha bwavugaga ko biri mu nyungu z'uregwa, ariko umucamanza nawe akabwibutsa ko inyungu z'uregwa n'umwunganira bazizi kandi bazi kuzirengera. Umutanga buhamya wa nyuma Ntimidari Nkunzu wimye uyavuga ko ari umuvandimwe wa Juvenal Kamondo, yabwiye urukiko ko igitero cyagabwe kwa Kamondo gushaka abatutsi bari bahahungiye cyari kigizwe n'abagera muri 500. Avuga ko cyahatsinze abatutsi basaga 8 kandi ko yabawe ndetse n'umuvandimwe we Kamondo bari bagiye kwihisha. Yasobanuye ko we na Kamondo bagarutse nyuma basanga ari abatutsi bapfuye. Uyu mutanga buhamya yavuze ko habari bakirimo yamenyeye aho yari yihishe. Yatsembye ko atabonye Twagiramungu mu bari baje kwica. Urukiko rwamubajije ukuntu yabashije kumenya ko Twagiramungu atari muri icyo gitero cyahuruje imbaga. Yasubije ko umuntu wari mwarimu atari ubumuyoberwe. Nkunzu wimye nawe yakatiwe gufunga imyaka 12, ariko arirega yemera icyaha akora imirimo nsimbura gifungo. Igisa n'ikitarusange ku batanga buhamya batambutse imbere y'umucamanza bashinjura bwana Twagiramungu, biganjemo abahamijwe ibyaha bya genocide, barimo abagifunze n'abarangije ibihano. Urukiko rusigaje kumva umutanga ngabo hamye umwe ku ruhande rw'ubushinjacyaha wakunze kubura umwanya kubw'ibibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhurunganira Twagiramungu yatanze icyifuzo ko mbere yo gupfundikira urubanza rukiko rwazamanukaho bikekwa ko uwo yunganira yakoreye icyaha. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yamusubije ko nk'uko yagiye abikora mu zindi manza yatekerezaga no kuzabikora muri uru rwa Twagiramungu. Bwana Antoine Muhima yabwiye impande zombi ko ikigamijwe muri uru rubanza ari uko ukuri kujya ahagaragara. Yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose byibura ukwezi kwa cyenda uyu mwaka akaza abapfundikira uru rubanza. Bwana Jean Twagiramungu, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega icyaha cya genocide, bumukeka ko yagikoreye mu byahoze ari komine za Rukondo na Karama mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe y'ubu, ubu ni mu majyepfo y'igihugu. Yahoze ari mwarimu Kaduha, icyaha aragihakana. Mu mwaka w'2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanishirizwa mu Rwanda. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa cyenda. Ahabwo igihugu cy'u Rwanda, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko abasirikare batatu umuryango w'abibumbye bo mu ngabo za MONUSCO bishwe n'abasivile 12 bakicwa kuwa kabiri baguye mu myigaragambyo ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Abigaragambya barasaba ko MONUSCO yacyura igihe bayinenga kwitashubiye kugarura amahoro muri ako karere. Kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, abantu bane bapfuye bishwe n'insinga z'amashanyarazi zabaguyeho bari muri iyo myigaragambyo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Abaturage bakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko ingabo za MONUSCO zavanwa muri Kongo. Bamwe muri abo baturage bahagaritse imirimo yabo, abandi bafungiye barabara, mu gihe abandi nabo berekeje akorera MONUSCO Kavimvira gutwikira ayo mapine, ndetse abandi nabo gutera amabuye ahakorera ingabo za MONUSCO basaba yuko MONUSCO yava muri Kongo. Muri iyo myigaragambyo abantu bane bari bayirimo bishwe n'isinga y'umuriro w'amashanyarazi wabanukiye nyuma yo kuraswa isasu, nk'uko bitangazwa na Colombe Modeste, umuyobozi wa Societe Civile Nationaliste. Yagize ati ni abantu bane bapfuye, abasore batatu n'umugabo umwe. Byatewe n'amasasu MONUSCO yarashe agwisha isinga y'amashanyarazi. Iyo singa ifata abasore barimo basunika urugi kugira ngo binjire muri MONUSCO. Aba baturage bari mu myigaragambyo bakomeza kuvuga yuko bashaka ko ingabo za MONUSCO zakwirukanwa muri Kongo, kuko imyaka irenga 20 zimaze muri Kongo zananiwe kugarukana amahoro. MONUSCO imaze imyaka 22 abakongomani ntibarabona umumaro wayo. Ejo bundi bahinduye politiki bavuga yuko bashaka gufasha igisirikare cya Kongo kwirukana M23, ariko igitangaje ni uko MONUSCO yavuze yuko idafite ingufu zo kurwanya M23, ndetse ko n'igisirikare cya Kongo kidafite imbunda zo kurwanya M23. Twabonye yuko akazi ka MONUSCO kashize, nigenze, turashaka ko MONUSCO iva muri Kongo. Aya makuru y'aba bantu bishwe n'isinga ry'umuriro ryabaguye ko ubwo bari mu myigaragambyo yemezwa n'umuyobozi w'umujyi wungirije wa Uvira, Kifala Kapenda Kiki, ariko ntahamya ko isasa ryo ryatumye iryo singa ry'amashanyarazi rigwa. Twagerageje kuvugisha MONUSCO kuri iki kibazo ntibyadukundira, bamwe mu baturage batuye Uvira bavuga yuko imyigaragambyo yadindije imirimo myinshi kuri uyu wa gatatu
kubwo imyigaragambyo yabaye hano uyu munsi Uvira turabona ibikorwa byinshi bitagezweho nk'ingendo z'abantu baje Bujumbura ni Bukavu no muri Plaine cyangwa abantu bavaho hose mvuze bazano Uvira izo ngendo zose zahagaze uyu munsi kuko nta modoka hari nda moto ya giye uyu munsi ikindi cyongeyeho kandi nta soko ryaremye uyu munsi hano Uvira ndibaza ko ningo nishi batafunguye uyu munsi kubera ko nta masoko yaremye
mu kiganiro n'abanyamakuru guverinoma ya Kongo na Monisco ejo kuwa kabiri byavuze yuko abantu 15 ari bo bamaze kugwa mu myigaragambyo muri Goma ndetse na Butembo Vedaste Ngabu ijwi rya Amerika Uvira
ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi Human Rights Initiative BHRI mu magambo ahinnye riravuga ko leta y'u Burundi yohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fidel Niyongabo
iryo shyirahamwe ryatangaje ku munsi wa gatatu ku Burundi bwambitse mu mpisho inteko amajana n'amajana nimikangara y'imbonerakure mu gihugu kibanye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2021 kugwanya umugwi ugwanya ubutegetsi Red Tabar ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative limenyesha ko umugwi Red Tabar ariwo urondegwa cyane leta y'u Burundi ibona Red Tabar nk'umugwi w'iterabwoba u Burundi buri mu nteko zo mu karere ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko byumvikanye ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka izo nteko zijejwe kugwanya imigwi itari mike iwanye ubutegetsi yagizwa ukwiyongera k'ubwicanyi n'uruhagarara mu buseruko bwa Congo ubigeramira umutekano w'ibihugu bibanye ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rivuga ko abasirikare amajana n'amajana b'abarundi imbonerakure zirenga igihumbi bavugwa ko barungitswe muri Congo kuva mu mwaka w'2021 leta ya Burundi igumi ihakana ko hari ibikorwa bya gisirikare ikora mu nyegero imenyesha ko ibyikora ibikora isunzwe ibisabwa n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko EAC umuryango w'ubumwe bwa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bamaze ikiringo kirenga imyaka 10 bahiga imigwi itwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi ikorera muri Congo iryo shyirahamwe rikorera mu mahanga ritangaza ko ryatororokanyije amakuru yatanzwe n'abasirikare inshuti abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi n'imigambo itavuga umwe na leta yamara ntibashoboye kwemeza igitegeri nyakuri cy'inteko zarungitswe muri Congo cyangwa ibikorwa bya gisirikare byahakorewe naho ryamenyesheje ko umugwi w'abahinga babo batororokanije amakuru avuga ko zinjiye kuri teritwari ya Uvira inshuro 17 hagati y'ukwezi kw'icenda k'umwaka urangiye n'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka
urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda leta y'u Burundi ivuga ko yongereye ingufu mu kurwanya imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro bihisha mu banyagihugu ministri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano avuga ko mu gihe cy'umwaka umwe bamaze gusenya imitwe irenga 35 Pierre Claver hano yonkuru
ubushikiranganje bw'intwara y'igate mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari woshimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashyirwamo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi Ige yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhinga mukuru uyu wa mbere umushikiranganje Jerevendira Kobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe yaba yenzwe canke yitazwe ibigwanisho bitari bike birafatwa Ndira Kobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi
arahagaritswe abikwiye kwa kwivyaha 2023 arasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37 amasaka asuzuma 2008 yarakozwe muri yo akaba ashoboye gufatwa imwe 14 zo mu bwoko bwa AK-47 indwi zo mu bwoko bwa pistole amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive 19 yo mu bwoko bwa defensive igrenade zine zakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa amasasu 179 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 ibisasu bitegwa bibiri nibombe bitatu bya murutiye ya 60
kugira ibyo bigwanisha bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha bw'ubushira nganje bwemeza ko bwaturiye ibyafashwe byose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane. Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayura mutwe umushikiranganje Jeve ndirako buca arabisigura
ibitenge 12 n'amajana 933 amatoni 27 y'ikawa yumye imipfuko y'isukari 88 ibiro 226 n'igice by'urumogi harabayeho kandi kurandura ibiti 159 by'urumogi gusesa maritiro 9217 y'inzoga zitemewe n'amategeko yose hamwe amadosiye 22270 yaruguruwe.
Icyo gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka biciye muri ubwo bushikiranganje. Leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka weze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro nyinshi zavuye muri Tanzania abandi bahunguka bavuye mu Rwanda muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganje bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikorwa byo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda utwo twigoro twa Leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganje gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemo bakaganira.
Twemece bitwaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo ubwambi nabasaba ko banza guhagarika bwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Umugore yahukanye umugabo ni waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza na twebwe
nta wuzijwe gutaha umuntu agataha ari wabyishakiye ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu bwicanyi ndengera butungane kutagura nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza ishyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'Abarundi zigisigaye mu buhungiro ubu zirenga 260,000 nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cyabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubira ya Baru wafashije kuyabageza tubifurije umunsi mwiza dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi nta wukenyera inzara ngo asimbuke ingabo, bisobanuye ko iyo ufite igikorwa gisaba imbaraga kigutegereje ubanza kukitegura neza. Nta wukenyera inzara ngo asimbuke ingabo. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabanye ikiganiro cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabanye ikiganiro cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabanye ikiganiro cyacu. Tangi chambo, mubanya yugu yo, yabayi, kimito chachu. Yara tangi chambo, abarundi turi ruhusa. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiganiro cyacu. Mugutangira
cyacu.